Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Mironeza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo muri aka kanya. U Burundi bwohereje igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu.
Tufite amasezerano yuko bazosura kugenda abantu bashika ibihumbi 75 n'ibyose kubaduhaye muri Arabi Saudite, ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere.
Woni bwana Emmanuel Barafinda no umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage b'abanyamurenge n'abafurero batuye muri groupement ya Bijombo bongiye kurema isoko rimwe. Naho Uburusiya bwashize Karim Khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku rutonde rwabo gushakisha. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kure ya maradiyo. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, abantu barenga 100 bamaze guhitanwa n'imirwano hagati y'abahinzi n'aborozi muri leta ya Plateau mu majyaruguru y'igihugu. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye.
Abagabo bafite imbunda biroshye mu midugudu kandi batwika amazu menshi mu karere ka Mangu kwa kabiri. Mbere byagereranywaga ko abantu batari munsi ya 20 bapfuye, abenshi bakaba abagore n'abana. Rwari urugomo rwo kwihimura ku bahinzi bari bishe umworozi n'amatungo ye yibasiye imirima yabo mu kwezi gushize, nk'uko bivugwa na Belo Yahaya, umworozi muri ako karere wo mu bwoko Fulani. Umuyobozi muri guverinoma y'akarere ka Mangu, Minister Daniel Kaput, yavuze ko hashyinguwe abantu bagera muri 50. Abaturage bavuze ko abandi 50 bashyingurwa kuri uyu wa gatanu mu gihe bakirimo gushakisha baburi irengero mu bihuru bizengurutse akarere. Leta ya Plateau ni imwe mu zituwe n'amoko menshi n'amadini atandukanye, aho ubushyamirane hagati yabo bumaze guhitana abantu 100 muri iyi myaka. Urugomo akenshi rufatwa nk'ubushyamirane bw'amoko n'amadini hagati y'aborozi b'abayisilamu n'abahinzi biganjemo abakristo. Cyakora ihindagurika ry'ibihe no kwaguka k'ubuhinzi nabyo bifitemo uruhare rukomeye. Makuta Simon Macham, umuvugizi wa guverinoma ya leta ya Plateau, yavuze ko abayobozi barimo gusuzuma uko ibintu byifashe, ariko ntibashoboye kuvuga umubare w'abahasize ubuzima bose.
Abategetsi ba Polonye uyu munsi basabye Ubushinwa kwamagana intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Hari mu nama bagiranye mu murwa mukuru Varsovie n'intumwa idasanzwe y'Ubushinwa kuri Ukraine n'Uburusiya Lihui. Inkuru twateguriwe nanone na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Urwandiko bagenzi bacu mu itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo bafitiye kopi ntirutomora kamere k'ivyaha Uburusiya bwagiriza Karim Khan. Urwo rwandiko rumudondora ariko uko ari rugira ruti yavutse igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatatu ko mu 1970 yavukiye muri Ecosse. Umwidondoro wa Karim Khan waherekeje n'ifoto yiwe yatangaje n'ubwo bushikiranganji. Uburusiya butanguye kurondeza Karim Khan inyuma y'amezi abiri SPI isohoreje umutahe mpuzamakungu President w'icyo gihugu Vladimir Putin na Marielle Vov-Belova, Komisaire mukuru arabi vy'agateka k'abana ku rwego rw'igihugu mu Burusiya. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha SPI mu mpfunyapfunyo ahanini yagiriza President w'Uburusiya Vladimir Putin na Maria Vlova-Belova ivyaha vy'intambara birimwo kunyuruza abana ba Ukraine. Uburusiya bwamirira kure ivyo gije vyose vya senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Iyo senare ikimara gutaburiza abo bategetsi babiri b'Uburusiya umutahe mpuzamakungu wo kubahagarika, Uburusiya bwaciye butangura ico bwise amatohoza y'ivyaha mpanavyaha bwegetse kuri Karim Khan, umushikirizamanza wa CPI, n'abandi bacamanza batatu b'iyo senare isasira ilahe mu Holland. Mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka, umurwi ukora amatohoza ku rwego rw'Uburusiya wari wavuze ko Karim Khan yakoreye intebe ishushe yongera haremantanira kubahiriza inzira karengane uwo murwa ico gihe wavuga ko Karim Khan yarafise umugambi wo kugaba igitero kuri umwe mu bategetsi utatomoye amazina Uburusiya ntiburi muri sentare mpuza makungu mpanavyaha CPI yo sentare igisohora ipapuro vyo guhagarika president w'Uburusiya Vladimir Putin bwavuze ko uwo mutahe ataco uvuze kuri bwo
Rakoze Diane nini nahazwe adusomeye inkuru ivuga ko Uburusiya bwashize Karim Khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ku rutonde rw'abo bushakisha buramushinja ibyaha Nari nababwiye abategetsi ba Polonye uyu munsi basabye Ubushinwa kwamagana intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Hari mu nama bagiranye mu murwa mukuru Varsovie n'intumwa idasanzwe y'Ubushinwa kuri Ukraine n'Uburusiya Li Hui. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Polonye, Wojciech Gerwel, yerekanye icyizere ko Ubushinwa buzokwiyamiriza ibitero by'Uburusiya muri Ukraine kandi ko buzoburemera kugira busubire kubahiriza amategeko mpuzamakungu intumwa idasanzwe y'Ubushinwa Li Hui yagendeye Polonye iminsi ibiri nyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri muri Ukraine ni mu rugendo iyo ntumwa iri kwigira ku mugabane w'Uburaya mu ntumbero yo kumenyekanisha umugambi w'Ubushinwa wereke gutorera inyishu intambara iri kibera muri Ukraine abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko Li Hui azoja kandi mu Burusiya Ubufaransa n'Ubudagi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Polonye bwatangaje ko bufise icyizere ko Ubushinwa buzofata ingingo ziboneka ku vyerekeye Burusiya igihugu buvuga ko kiriko kigabisha amakungu ko gishobora gukoresha ibigwanisho ruhenyanganda ubwo bushikiranganje bwatangaje kandi ko Polonye iteye impungenge n'ibyatangajwe n'Ubushinwa by'uko buzobandanya gukomeza imigenderanire n'Uburusiya igihugu buvuga ko cateye Ukraine intumwa idasanzwe y'Ubushinwa Li Hui muri indwi yabwiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba n'abandi bategetsi ko ata buryo bworoshe buhari bwo gutorera inyishu intambara iri kibera muri Ukraine
Muri Burkina Faso abasivili 20 barimo abagore n'abana barishwe hagati yo kuwa mbere no kuwa gatatu muri iki cyumweru mu bitero bibiri by'abikekwa ko ari ntagondwa z'abayislam hagati na hagati mu gihugu Fidel Niyongabo barakomeza
Ku munsi wa gatatu w'indwi imigwi yitwaje ibigwanisho yarakoze ibitero mu mihana yahitwa Birgwim Dure muri commune Sanga mu ntara ya Kulpelogo ihana urubibe n'ibihugu bya Ghana na Togo umutegetsi wo muri ako karere yatangarije itororokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP ko abantu batari bake bahasize ubuzima umutegetsi yavuze ko iminsi ibiri imbere yaho ikindi gitero yise icintagondwa cakozwe mu mihana yahitwa Koango ihana urubibe n'imihana ya Birgwim Dure cyahitanye abantu batari munsi ya 11 harimwo abapasoni n'abana muri vya bitera amazu n'amamangazini vyaraturiwe n'ababikoze batwaye n'ibitungwa ivyo bitero vyemejwe n'abajejwe umutekano batangaje ko ibikorwa bijanye no kugarukana umutekano ahabereye ivyo bitero biriko biraba ababa muri komine ya Sanga baremeje amakuru yerekeye ivyo bitero mu kuvuga ko abahava bariko bagerageza guhunga ibice babamwo kubera abafise ubwoba bw'ibindi bitero bishasha kubwo abantu baba mu karere ibitero vyabereyemwo imigwi yitwaje ibigwanisho yategetse abanyagihugu baba ahitwa Sudugwi ikindi gisagara kiri mu ntara ya Kulpelogo kuva mu mihana itari mike atari uko ngo bagategwa mu minsi iri imbere intara ya Kulpelogo yarageramiwe n'ibitero vyabaye incuro zitari nke naho igisirikare n'abasivile bagifasha bakoze ibitero ku ntagondwa z'abayisilamu
Perezida wa Syria Bashar al-Assad yagarutse mu muryango w'Abarabu League Arab hari hashize imyaka 12 Syria yarahagaritswe ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Diane Nazwe
Umutegetsi mukuru wa Arabia Saudite ari umuganwa Mohammed bin Salman yakiriye president wa Syria Bashar al-Assad mu nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu iri kwibera mu gisagara cya Jeddah muri Arabia Saudite mu buryo bwihariye yagize ati turahimbawe no kwakira president Bashar al-Assad turizeye ko kugaruka kwiwe kuzoherekezwa n'amahoro arama muri Syria Umushikiranganje wa mbere wa Algerie, Aimina Ben Abdelman, yuhira murya bin Salman wa Arabia Saudite na wati, twakire n'amashimashi ukugaruka kwa Syria mu bavukanye bayo. Ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu ryakumiriye Syria muri uwo muryango murabyibuka mu mpera zo mu 2011 intambara ikaze muri ico gihugu. Iryo shyirahamwe ryagiye kugaruka na Syria mu banyamuryango bayo mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka uheze 2022 kabiri. Siria ikaba yiteze gusubira kwiyubaka biciye mu migenderanire hirukiranaguka hagati yayo n'ibihugu by'Abarabu. Naho biruko hari bimwe mu bihugu nka Qatar bigihiga imanga mu kunagura burundu imigenderanire na Siria. Mu kwezi guheze Qatar yavuze ko ititeguye na gato kunagura imigenderanire na Siria, ariko icigira ko yumvikanisha ko ibi bitoba intambamye yuko ico gihugu kigaruka mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu no muri diplomasi yabyo. Abategetsi ba Siria na Qatar uno munsi bakaba bakoranye mu ntoke baramukanya muri iyo nama bahuriyemo.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku mugabane w'Uburayi, aho urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwanze ko abimukira bazava mu Bwongereza boherezwa mu Rwanda. Temistocle Mutijima yadukurikiranye iyo nkuru.
Kuva uyu mwaka watangira, abategetsi b'Ubwongereza bamaze kubona hafi 70,000 by'abimukira binjira mu gihugu bambukiye mu muhora la Manche mu mato matoya baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Umubare w'abambutse mu 2022 warenze 45,000. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yakomeje kwizeza mu magambo ye guhagarika ayo mato. Umwaka ushize rero Ubwongereza bwagiranye amasezerano na Leta ya Kigali azatuma umubare utazwi w'abimukira woherezwa mu Rwanda ngo abariho dosiye zabo zisuzumirwa. Ibyo ni ibijyanye no gusaba ubuhunzi ndetse no gutuzwa, kandi nta burenganzira bafite bwo kujurira. Bijyanye n'aya masezerano, Ubwongereza bwamaze kwishyura u Rwanda $150,000,000 z'amadolari ya Amerika. Bwana Rishi Sunak ku bijyanye n'aya masezerano yagize ati:
ni mashya azagera ku ntego, ariko kandi nibera ko anajyanye n'inshingano mpuzamahanga dufite.
Icyakora abacamanza mu rukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ibi barabyanze. Ubwo indege ya mbere yiteguraga kuguruka yerekeza mu Rwanda mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, uru rukiko rwasohoye ikizwi nk'icyemezo nomero 39 gitambamirizo ngendo kubera ko zisa nk'izihonyora amasezerano y'inama y'Uburayi ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu Ubwongereza bwashyizeho umukono. Inama y'Uburayi ntabwo ibarirwa mu nzego z'umuryango w'umwe bw'Uburayi. Mu gusubiza kuri ibyo, Leta y'Ubwongereza yateguye itegeko rishya rizajya ritesha agaciro ibyemezo byafashwe n'urukiko rw'Uburayi. Umushinga waryo uburimo kugibwaho impaka mu nteko nshinga amategeko. Kandi mu nama yagiranye n'inama y'Uburayi muri iki cyumweru, Minisitiri w'Intebe Sunak yavuze ko azagerageza kumvisha abafatanyabikorwa b'Uburayi ko hakorwa amavugururwa mu rukiko bwarwo. Yagize ati:
turashaka gukora ibishoboka ngo urukiko rw'Uburayi ruhore rwitwara mu buryo buboneye, rukore neza kandi mu mucyo.
Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Uburayi butari mu mwuka mwiza wo kuganira n'Ubwongereza nyuma y'aho iki gihugu kivanye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Madamu Camino Morutera Martinez ni umushakashatsi mu kigo giharanira impinduka mu Burayi. Ati:
ntabwo mbyizeye neza ko bazatera intambwe ngo binjire mu mavugurura y'ikindi kigo cy'Uburayi. Ngo barashimisha Bwana Sunak na guverinoma ye itavugirwamo bijyanye na gahunda y'abimukira.
Bamwe mu ishyaka rya Sunak ry'abatsimbaraye ku mahame ya kera barifuza ko Ubwongereza buva mu nama y'Uburayi bukanivana mu masezerano yayo ku burenganzira bwa muntu. Igihugu cyaherukaga kuva muri uwo muryango ni Uburusiya bwawirukanywe mu mwaka ushize nyuma yo gutera Ukraine. Kuko Ubwongereza bwakwivana muri uyu muryango, Madame Camino Morutera Martinez ati:
mu guhangana n'ibikangisho bya ni muduhe ibyo dushaka cyangwa se twivane mu masezerano y'Uburayi ku burenganzira bwa muntu no mu nama y'Uburayi. Igisubizo gishobora kuba rwose nta kibazo, nimukomeze mugende mube Leta y'igicibwa nk'uko Uburusiya bumeze. Nibwira ko byaba ari ikosa ku Bwongereza gukora ibyo muri iki gihe, na cyane ko nk'uko mbivuga dufite intambara hafi aha ku muturanyi muri Ukraine.
Abagera kuri 1/4 mu bimukira baje mu bwato butoya mu 2022 bari Abanyarubaniya. Ubwongereza bwasubije mu gihugu cyabo abagera ku 1,000. Minisitiri w'intebe wa Rubania mu kwezi gushize yavuze ku Bwongereza burimo guteshwa umutwe n'ibibazo by'abimukira.
Tukababwira ko icyo cyemezo cy'urukiko rw'Uburayi cyabaye umwaka ushize, ahubwo igikomeje mu Bwongereza ari impaka mu badepite ku buryo bagerageza gufata icyemezo batitaye ku mwanzuro wafashwe n'urukiko rw'Uburayi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage b'Abanyamurenge n'abafurero batuye muri groupement ya Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo bongiye kurema isoko rimwe. Bari bamaze imyaka irenga itanu aya moko adasabana kubera impamvu z'umutekano muke. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo.
Aba baturage baremye isoko yo mu Gatanga iri mu Bijombo, biganjamo mu myana yo mu Kumurambya, Kajembwe, Kiziba, Magunda, Irango, Mahita ndetse na Masango. Muzuzi Seton n'umuyobozi wa Societe Civile mu Bijombo asobanura yuko isoko yaremye nyuma y'ibiganiro by'amahoro ingabo z'abarundi za FARDC zagiye zikoresha amoko atandukanye atuye muri ako karere nyuma y'igihe kirekire ayo moko adahura.
Ibijombo hongeye kugaragaramo isoko ihujije amoko yose, abafurera, Abanyamurenge n'abanyinzu n'ababembe. Isoko yabaye umunsi w'ejo mu gihe hari hashize igihe kirekire abo bantu bataremye isoko imwe kubera impamvu z'umutekano muke. Ariko nanone habaye ejo bundi ibiganiro cyane cyane bahujwe na bariya basirikare ba Leta y'u Burundi kugira ngo hongere kandi hagaragare amahoro mu karere ka Bijombo, ndetse bifuza ko ayo mahoro ataba muri Bijombo gusakomeza.
Ku bwa Gitoga Alexi wari mu isoko avuye mu mwana wo Kumurambya vuga yuko usibye kuba babegereje ibidandazwa yashimye no kubonana n'abaturanyi be bari bamaze imyaka irenga itanu batabonana.
Hari abafurera twabanaga hano mu ndego ariho mu mabuga za Cyanzugu za Kagogo bita duhura nyine bafite izashara nyine bari baje natwe badufite ibindi twajanye tuzanika dufite nyine baragura natwe tugura ibindi turahura cyane nicyo nshinje guhura n'abantu tutari duherukana.
Mwaherukanaga ryari?
Hari amaze igihe kirekire kuva intambara nyine zibaye muri iki gihugu nyine cya Bijombo. Baragenda baje uruhande rwa Maheta abariyo batura natwe tugatura hano za Muranzana za Mugeta akaba ariho tuba. Icyo gihe nicyo ziba duherukana nyine kuva intambara zatanga tutari tutarongera kubonana.
Ubusanzwe Abanyamurenge bari bafite isoko rimwe ryo ku wa mbere ryaremagamo n'abavuye mu mujyi wa Uvira biganjemo bavira n'abashi. Mu gihe abafurero nabo bari bafite isoko ryo ku wa gatatu no ku wa gatanu ryaremaga abo banyintu, ababembe, abavira n'abashi. Gasore Karembere n'umwe mu bayobozi gakondo bo mu Bijombo asangiye isoko izatuma imibanire n'imigenderanire y'abaturage irushaho kuba myiza.
Ijambo rya mbere ifite kugarura umutekano n'amakonfiyanse hagati y'abaturage. Bari bagize iminsi batabonana bahuraga nuko bahe barwana, ariko kuba bahurira mu isoko bakagura ibintu bamwe bagura abandi bagurisha urumva ari ikintu kinini zabifashije hagati y'abaturage bombi. Isoko yindi baremaga bari mu isoko yo mu mitamba y'akajiri imwe igifite ibibazo byinshi, kuko ijambo rya mbere ni kure yaremaga abantu bavuye Ibuvira akaba babazanira ibicuruzwa, ariko iriya nkuko ari isoko yo mu karere hagati n'ibyo bahinga bonyine bikabasha kugira icyo uzabafasha utagize ifaranga akagira ibahaha urumva bizabafasha cyane kuko nyagutegere intara y'abaturage.
Abatuye muri groupe Mabijombo bavuga yuko ingabo z'u Burundi zifatikanyije n'ingabo za Congo usibye gufasha abaturage gufungura iryo soko rya Gatanga zafunguye na zimwe mu nzira zari zarafunzwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho.
Hagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'inka, ariko partire yaho bashikiye mu z'ukuri birasa naho aho duhereye ibiganiro ibyo bintu byaragabanutse kuva le 18 z'ukwezi kwa kane. Ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi cyangwa se inka zibwa yenda kunguko, numva ko ibyo bintu ari byo bagiye badufasha.
Ngo muraragira hamwe abapfuriro n'Abanyamurenge?
Turaragira hamwe mu z'ukuri, inka ziririrwa hamwe, inka ziririrwa mu rubiri z'Abanyamurenge n'abapfuriro zose zirirwa hamwe.
Twagerageje kuvugisha ingabo z'u Burundi n'iza Congo zafashije abaturage gufungura isoko ntibyadukundira. Gusa ingabo z'u Burundi ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo zihari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, mu gihe ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru zihari mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tuve muri Kongo tujye mu Burundi, aho leta yohereje igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu mu rwego rw'amasezerano hagati y'u Burundi na Arabia Saudite. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eloge Wirikaneza.
abona bakenyezi nabigeme 11 ba mbere bariko barimba mu gihe bari bageze ukivuga cy'indege mpuza makungu cha Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi bariko berekeza muri Arabia Saudite. Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yabara umucuruza
narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu bingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye guteza imbere igihugu cyane cyangwa nasabye ba byiza cyane nararonze mu bosi baranganira kontra ndayisinya ndamenye umushahara ngiye gukorera basi muri make ngiye nishimye akazi ngiye gukora ibintu mu masezerano byarimo bya nyendema ishambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondoza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa.
Amahera yanjye nateguye kuzoca norora inkoko ngira gashyiramo inkoko ndazorora zitamagi ni bicashira mu kinyeke zindi baza kushorera nyumva nezerewe cyane.
Epimene barapinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira.
Tufite amasezerano yuko bazosura kugenda abantu bashika ibihumbi 75 nicyo soko baduhaye muri Arabia Saudite. Nikuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere koze kuma baragenda murabona yuko akunkonika nibi cyane haba ugihugu haba no kuri bo bonyene gusaba imiryango yabo kibaza yuko bizogena neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ga mu gihugu bonyine bakiteje imbere eka n'igihugu rashobora kurongera koyo ko abashomeri bazobagabanuka mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme rimwe kuri 17 yahawe uruhusha na leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo atamuntu umwe yazobangamirwa.
Bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafite amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishyirahamwe ntiza kuraba canke leta y'u Burundi ngize kurakora amakonte yawe n'amakonte bigerera abo nyene bitunganye bakamira ati nakazokura ko amafaranga cyane ntawe uzoyakurako. Bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hari abafite ababakira duvise amanimero yabo twebwe n'umuntu abakoresha turamufise inimero na adresse n'inzu tubatuza hitumbereye
ibintu abavinda byemeza.
Tufise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane rwose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu liste yasi hariya muri Arabia Saudite tufise ambasade yacu hari kubikurikirana neza irafise liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo yibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokorana n'amajansi ahiwacu.
Ishyirahamwe NSTW Tonfrere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero ririruhutsa. Prime Mbarubukeye niwe ariyobora.
Akanyamuneza mushyiramwe turongoye kwikeza kubera kuri icyo gikorwa cy'iteka ryagize mu ruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi. Icyo gisata kijemo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata cyarimo ibintu byinshi bitatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu kubyabara barahura n'ibibazo bidasanzwe agatika kabuka gahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima
utuzi twari ubu mu bihugu by'abarabu ku Barundi n'utwo abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko bategurwa ariko ntibaragerwa ko abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara. Ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni 50 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo. Ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ingingo yo gutwara abakozi bikiye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'igihugu cy'abarabu. Ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu. Muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze OEM ikigo cya ONU kijejwe abimukira cavuze ko abarundi 175,000 bagurishijwe hagati 2017 n'2022 80% y'abacurujwe bakaba ari gitsina gore. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Makuru y'imikino na sporo harabura amasaha gusa kugira ngo rwambikane hagati y'amakipe umunani agiye guhurira muri kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League muri BK Arena aho ni Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko ibintu byifashe.
Aya makipe ya kere y'imihigo ni Stade Malien yo muri Mali, AS Douane yo muri Senegal, Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire, Al Ahly yo mu Misiri, Petro de Rwanda yo muri Angola, Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu mujyi wa Kigali ko mu nzi imikino ya Beka Arena bizaba ari umuriro. Amwe mu makipe yo hanze y'u Rwanda nka Petro de Rwanda arimo kwishakira abafana, ndetse hari na bamwe mu rubyiruko iyi kipe yamaze guhikira cyo kuzaza kwiyogeza. Ikipe ihagarariye u Rwanda muri rushanwa rya bar ariyo Reg Basketball Club ivuga ko ifite intego yo kugera kure hashoboka ikigorora n'abafana bayo kuko umwaka ushize yabatengushye igatsindirwa muri kimwe cya kane kirangiza. Maxime Miseneza ni umutoza wungirije muri ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda.
Intego dufite ni ugutsinda, uko ubizi ntabwo wavuga ngo uragera ku gikombe utaratsinda n'umukino wa mbere wa kimwe cya kane. Ingufu zose tuzishyize kuri uyu mukino wa kimwe cya kane. Navuga ko umwaka ushize ntabwo byaduhiriye dukina n'ikipe ya FAT tumenyereye gukina n'Abarabu, nibyo biri kuduha ingufu zo kuza gutsinda iyi manche kuko Abarabu bakina umukino w'ubwenge bwinshi ariko ntabwo bashyiramo ingufu nyinshi. N'abantu tumaze kumenyera gukina iyi ni bale ya kabiri, twijeje Abanyarwanda ko tugomba kugera tugatsinda n'umukino tugakomeza imbere noneho tukabahesha ishema.
Mu kwitegura iyi mikino ya kamarampaka, Reg Basketball Club yasinze ikipe ya APR Basketball Club mu mikino itatu yo kwipima. Nubwo abakinnyi n'abatoza ba Reg Basketball Club bavuga ko bagomba kwitwara neza bagahesha ishema Abanyarwanda, hari bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball basanga iyi kipe nta cyizere itanga. Twumve uyu munyakigali Egide Niringimana.
Amahirwe twavuga ko asa nkaho yewe uko mbibona navuga ko zisa nkaho ntayo, kubera ko ese ubundi tubanze turebe icyatumye itagera muri ya ane ya mbere cyarakemutse. Icyo ni kimwe. Ikindi ese noneho dukurikije uburyo yitwaye muri aya marushanwa yo gushaka kalifikasiyo yo kugira ngo bazagaragare muri iyi bare yo mu Rwanda, ese bitwaye ba? Ibyo rero ni kimwe mu guhita bikugaragariza uburyo izitwara no muri iri rushanwa.
Ni ku nshuro ya gatatu u Rwanda rugiye kwakira imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Basketball Africa League. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa Basketball mu Rwanda, Desire Mugwiza, asobanura ko ibi ngibi byabaye umusemburo wo guteza imbere ibikorwa remezo by'uyu mukino, dore ko hubatswe ibibuga byinshi kandi bigezweho.
Hari ibibuga byinshi bari kubaka kandi byubatswe mu buryo bugezweho, cyane cyane mu buryo bufasha abakinnyi kutavunika. Navuga nk'icyorezo cya Kepa, ikibuga cya Tekol hariya cy'Abashinwa muri Cricket Zone, hari ikibuga cya Isedo Kigali, hari ikibuga cya Kimironko cyubatswe ku bufatanye ku nkunga ya Basketball Africa League, Imbuto Foundation, Minisiteri ya Siporo ndetse na Federasiyo kizatahwa kuwa gatandatu. Ibi byose ni ibibuga byagiye byubakwa kandi mu buryo bugezweho.
Desire Mugwiza araboneraho guhamagarira abakunzi ba Basketball mu Rwanda kuzaza ari benshi gushyigikira ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda.
Reg ntabwo ihagarariye urwego, ahubwo ihagarariye igihugu. Ni ukuvuga ngo ni twese Abanyarwanda twifuza ko bazaza kuyishyigikira kuwa gatandatu kugira ngo nabo bayitere ingabo mu bitugu, kandi turizeye neza yuko dufatanyije twese uyu mukino tuzawutsinda. Dufashije abari mu kibuga, natwe tukabatiza imbaraga bakabona ko tubashyigikiye, tushobora kwizera ko tuzawutsinda. Ni uguhamagara rero Abanyarwanda bose, abakunzi ba basketball, abakunzi ba siporo, kuza muri BK Arena kugira ngo dushyigikire ikipe yacu nk'Abanyarwanda.
Iyi mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League izatangira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kuwa gatandatu guhera isaa kumi z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ikipe ya Stade Malien yo muri Mali izahura na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo, hanyuma guhera isaa moya n'igice hakazakurikiraho umukino uzahuza Reg Basketball Club yo mu Rwanda na Al Ahly yo mu Misiri. Uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha Ijwi rya Amerika. Ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza. AS Douane yo muri Senegal izahura na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique guhera isaa kumi, naho Petro de Rwanda yo muri Angola ikazahura na Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire mu mukino uzatangira isaa moya n'igice. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika, turamushimiye. Nk'uko yari abivuze, umukino wa kabiri w'ejo uzahuza ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri na Regio mu Rwanda. Tuzabagezaho uko wakabaye guhera isaa moya z'ijoro ku munsi w'ejo wa gatandatu. Aha naho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimiye mwebwe mwese mwagize uruhare muri aya makuru. Nshimire Engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru. Muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Rwema, mbasezeho mbifuriza weekend nziza.